ikira mu gapodi rivuga ko barabangamiwe cyane arabakiri bato ibitigiriri bitanga byerekanywe n'amatohoza yakozwe hifashishijwe imfashanyo y'ikigara cy'isi fa mondial afrika sendi yumva twaryo shyirahamwe yavuga ko ari ibiharuro biteye ko bagereranije n'urugero yindi mike y'abarundi yandura ko umugera wa sida muri kino gihe
basanze mu mugo w'abantu bakoresha ibyayura mutwe icyo twakwita urugero rwo kwijana ari ibice 14 n'akaburungu rimwe kwijana by'abagendana umugera wa sida ni ukuvuga n'ibice byinshi rwose nabujya uburundi bwari bwateye intambwe ubundi mu biharuro muri rusange bageze ku busa n'ibice 4 ku ijana ariko numva undi mugwi ufite ibice 14 na 1 ku ijana ibyo iyo umuntu abihaye isiguro nk'uko ufata abantu 141 muri abo ukabashyira hamwe abantu 141 muri abo 141 abantu 10 bakaba bagendana umugera wa sida numva ko ari abantu benshi rwose
asigura ko ibyo bitigiri bigera ku bigeme bikaba amayobera kubera imbo zibiri hejuru y'ukoresha inshinge zimwe mu gufata ibiyayuramutwe babanza gucuruza umubiri imbere yo kuronka amafaranga yo kubigura
ahanini usanga ari n'abigeme usanga ari n'abigeme kuko twasanze ibice 40 bihurunga kamwe ku ijana ari abigeme abo bigeme niho dusangamo na wa mugura abantu badandaza umubiri kubera badandaza umubiri bwe bashobora kuronka uburyo bwo kugura ibyo biyayuramutwe gusa nabwira yuko abantu bakoresha ibiyayuramutwe nyine barenze imyaka 35 bobo umugabo wa sida urabangamiye rwose kubera muri bo harimo ibice 23 n'ibice kimwe ku ijana iyindi myaka nayo ibangamirwa ni hagati y'imyaka iri hagati ya 25 na 35 aho dusanga hose ibice 14 ku ijana umugera wa sida uriho cyane muri mu mugwi w'abantu bakoresha ibiyayuramutwe na cyane cyane ahantu hari ibisagara biriko biratera imbere
pascal butoba iyo muhinga yanonosoye ibijyanye n'imibano yabwije ujya amerika ko kugira ikibazo gitabaye ku muti ari ubwihera mu mizi inzego zose n'abigenga bagira urugamba rumwe
hari leta canke aba amashyirahamwe ageze gukurikirana ibibazo vy'urwaruka baza baragira inyigisho nyinshi nyinshi bakazishyira ku makomine canke ku makartie kugira ngo bege urwaruka bagakorana n'amasantere dusa canke amahopito kugira ngo yaba abajeje intwaro canke abajeje amashyirahamwe canke abantu bajejwe amagara y'abantu bakaja hamwe kugira ngo bagire sensibilisation cyangwa bamenyeshe ubwo rwaruka bihereye no kwibyukira ibishyure kuko iyo uri kwishyure ubufite bigufatira amashyirahamwe n'amavuriro boje hamwe bakagwiza inyigisho kugira ngo ubwo rwaruka rushobore kwirinda kujya mu bya yaramutse kugira ngo ntibasubire kwandura umugira wa sida ari benshi
senyumva rongoye ishyirahamwe ry'abahoze bihereza ibyayuramutwe mu Burundi nawe yibaza ko hakenewe inyigisho cyane haba ku babifata n'abantu mu kibano muri rusange
nk'urushinge rumwe rushobora guca mu mitsi y'abantu bashika batandatu urumva iyo umwe arwaye yandukiza benshi ikindi kibabaza abo bantu bakoresha ibiyayuramutwe b'abakobwa barabafata nabi bamaze kubafata nabi nshobora ikumira iryo kumira rero rituma nabo bahura n'abantu batameze neza batiyubara nabo nk'uko bamaze kukumirwa nabo baca bikumira maze iryo kumirwa rigatuma habaho ukwijajara ku mubiri n'ibindi ikindi naco ni uko dusanzwe dusa n'abantu muri iyi minsi bari mu mugwa w'urwaruka rwavukanye umugera wa sida abantu rero ubwo rwaruka sinzi igituma ubwo rwaruka unyanago rurihereza ibyayuramutwe ikaba inzira yo kwandura umugera wa sida si uko rero baba bashaka kuganduza ariko ni ukwereka kutamenya inyigisho zimaze iminsi zitangwa urabona ko umenya ibiharo byagabanutse
mu kurindira ko bigerwa ko runanika pesi purisi rw'amashyirahamwe yo kurwanya sida rurafite icyo rwishimira kubona muri rusange irandagatara ry'umugera wa sida ryaragabanutse bihagije hamza benaburi kukiye umukuru w'urwo runani
ineza yabyo rero nuko ugiye ku miti ubwo nyine bica binyarutsa ko umugera wa sida ukuva mu maraso nuhera nduba wakize mugabo mu maraso nibwo kiboneka ntusura kwanduza muvuga ko iyo ari inzira irashe yo gukinga irandagatara ry'umugera wa sida umaze kubandura ariko aravugwa kandi agakingirwa n'abandi bo kwandura biciye ku mbure mu guhuza ibitsina
nta birori leta yatunganije uyu munsi bizokorwa ku wa gatandatu ku kwezi kwa 12 ku murwa mukuru wa Ruyigi mu buseruko bw'igihugu ariko itangazo ubushyirangaranji bw'amagara y'abantu bwasohoye ibihugu bya amerika byabonye byerekana ibiharuro bishimishije mu rugamba rwo kurwanya icyo kiza rigira riti ibice 92 ku ijana z'abagendana umugera wa sida baripimishije 99 n'uducyenda muri bo bari ku miti yo gupfupfahaza icyo kiza ibice 93 ku ijana muri abo bakaba bafite igipimo cyerekana ko imigara ya sida itakiboneka mu maraso leta yemeza ko urwo rugero rwatumye uburundi buronka ikibanza cya mbere muri afurika yo hagati n'uburengero ejo jya wikara neza ijwi rya amerika